mugi mu nziza bakongomani bari biteze kwabwira ifungurwa rizo marukwezi cyariki zine z'uko kwezi kwa kabiri izo munsi zimenyesha ko abambere bahawe ivyo kujya kuri wa mbere itariki 11 aho naho bari kubahabwa ibiharage amavuta n'umunyu ivyo bavuga ko byonye na tanzara biriko birabavuna bikabatuma mu madena dahera nkuko bivugwa n'uwo mugabo
no kuvuga ngo abantu barashonje barashonje sinakubwira abantu ndakubarire ubutumaze guhembura ubwana bwinshi buri ko buratubwenge kubera inzara
numva ko habayeho kutita ku mpunzi cyane cyangwa se kutareba uburemere n'ubukene bw'impunzi mu bantu barashonje sinkubwira kandi tusanga ubu n'ubukene abantu bafite buzafata amezi menshi abantu bagenda bafata amafaranga yo kubyara hanyuma afashe vemire kugira ngo ahembure abana biwe ejo ikazabyara andi mafaranga usanga aguma yishurinja igihe azoguma afata agenda aguma yishurinja ugasanga biteye ubukene burebure mu ngo
icyo kibazo cyo kudahabwa ibifungwa akwiye abakenyezi nibo ba mbere gihanze nk'uko bivugwa n'uwo mukenyezi ari mu ikambi y'ibwagiriza komine butezi ntara ya rugi mu buseruko bw'uburundi
birinzi bibabaje kandi bitigowe murazi ko twari dusanzwe dufata ibiryo ku itariki zine ubu tugize hafi amahinga atatu nta biryo dufite abana barashonje turashonje cyane kandi abagabo iki kibazo ntibwo kimenye cyane nkatwe abagore nitwe kibangamiye cyane turasaba pamu igerageze nyabona ikora ubushakashatsi bushoboka batugeragereze baze baduhe ibiryo kuko turagowe baduhaye ibiharage ni bike amavuta ntacyo bitumariye turashonje cyane mudutabare abana barashonje mugerageze nyabona muzaba mukoze cyane
no mu ikambi ya Kavumu zone Minyari komine n'intara ya Cankuzo naho nyine mu buseruko bw'Uburundi icyo kibazo cy'inzara kiravugwa uno mukenyezi wo muri iyo kambi avuga ko abana batanguye guheba amashuri kubera ikigoyi
hivi kwa hivi tunashika wakati wa njaa kabisa bakindizi wako na njaa sana
muri ino minsi turi mu gihe cy'inzara impunzi turafite inzara bikomeye abana batanguye guheba amashuri kubera ikigoyi ubu turari mizingi zitatu mu nzara mu gihe twategerezwa guhabwa ibifungurwa itariki zine none raba ubu turi ko tubihabwa itariki 12 kandi tugahabwa ibidakwiye ibiharage n'amavuta gusa hamwe na leta mudufashe cyane tubona ibifungurwa kuko n'abana ntibaciga kubera inzara turibaza uko tubagenza turafungura iki rero tumaze imisanzu itatu twiruka turondera icyo ngenza turiruka turose uko ku murango mu ijoro turaruka gushika ubu turabona ko abana bacu bazotugwa ko kubera ikigoyi
ntitutakura mpaka kwa leo tunatarajia hata kuzika watoto juu ya njaa
abisilamu gita ibifungurwa ku isi pamu babwiye ijwi rya Amerika icyo kibazo kiri mu makambi y'impunzi yose ari mu Burundi pamenyesha ko byaturutse ku midugiza n'ibyo bifungurwa yatevye mu nzira bakizeza izo mpunzi ko atagihindutse mu nziza bashobora gutanga umuceri ibiharuro dukura mu ishyirahamwe gita y'impunzi HCR mu Burundi byerekana ko impunzi y'abakongomani bahungiye mu Burundi barenga hagati y'40,000 abataba mu bisagara bari mu makambi y'impunzi ari mu ntara z'uburaruko no mu buseruko bw'u Burundi mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi Fidel Antoine Nsabimana ku bw'ijwi rya Amerika.